Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa gatanu tuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme. No munsi tugiye kwihweza bimwe mu bikogwa mu kugerageza kugabanya canke gukura burundu abakenyezi basegereza mu mayira y'igisagara ca Bujumbura n'ahandi mu gihugu. Tugiye kuganira namwe mu mashirahamwe hafasha muri urwo rwego. Turaganira na Coalition des Jeunes en Action riyobowe n'umushingantahe Albert Nasasagare. Tubahe ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko tubabwiye mu kanya gaheze. Numunsi wa gatanu aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio Indwi i Washington DC. Ikibazo cy'abakenyezi basegereza bari kumwe n'abana babo mu gisagara cya Bujumbura kirabandanya kwibonekeza nkuko bivugwa n'ishyirahamwe Coalition des Jeunes en Action. Mu ntumbero rero yo kugerageza gukemura icyo kibazo burundu no gusubiza agateka abo bakenyezi, iryo shyirahamwe ryatangujwe n'umushingantahe Albert Nasasagare rifise umugambi wiswe Projet Femme ufasha abo bakenyezi kuva mu mayira y'igisagara cya Bujumbura n'ahandi mu gihugu mu kubaha imitahe yo kudandaza akubakongera bakabaha ubumenyi bakeneye kugira batere imbere muri uwo mwuga wabo w'ubudandaji. Coalition des Jeunes en Action rero niyo shyirahamwe tugiye kuganira naryo. Turi kumwe ku murongo na Albert Nasasagare yatanguje iryo shyirahamwe, akaba agiye kudufasha gutegera uwo mugambi n'icyo bari kubarakora muri iki gihe kugira ngo kumbure icyo kibazo gikemuke burundu. Turavugana kandi na Gordien Bigirimana, umushingwa bikogwa vyongereza amikoro mu ngo n'imiryango mwishirahamwe Coalition des Jeunes. Turifuza tutirize ko kandi mu kanya kari imbere tuhava turonka umwe mu bakenyezi bafashijwe bariko barafashwa n'iryo shyirahamwe. Reka rero twakire abatumire bacu duhere ku mushingantahe Albert Nasasagare, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Oriane Itangishaka.
Mushingantahe Nasasagare, turumva mbere yuko ikiganiro gitangura mwari mwatugiye kwa kanya mufise ari gake cyane, ariko turashima ko namwitavye kino kiganiro mu kanya kari imbere. Turaza kubarekura mubandanye iyindi mirimo mufise y'uno munsi, ariko mbere yuko muva ku murongo wo ducira ku mayange ibijanye n'uyu mugambi wo gufasha abakenyezi uko watanguye, mu gitangura iki kibazo cyari cifashe gute, igitigiri cy'abakenyezi bari mu mayira icangana nka gute?
Ego igihe twatangura igitigiri cyari kinini cyane, ni icyumviro cyaje iminsi yose mu mpera z'umwaka fata umwanya wo kwiyumvira, kwibaza ku buzima bwanjye, ku buzima bw'umuryango. Amaze ni umuntu akunda gusenga, hama nkasenga kugira ngo menye intumbero nogendera ku bijambo nogendera ku mu mwaka, nk'icivugo canke intumbero y'ubuzima bwanjye muri uwo mwaka. Hanyuma icyo gihe mu 12/2015 niho nasoma ijambo iri muri Yakobo igice cya mbere 26 kivuga ngo idini nyakuri ni ishigikira impfubyi n'abapfakazi ikongera kitaho utishoboye ndetse n'umunyamahanga.
Niho
rero nigira inama mu ntango z'umwaka mu kwa mbere 2016 niho umuhungu wanjye agira kane yakwiza imyaka 4 tariki 9 z'ukwa mbere, hanyuma numvita no twubakanye ati isabukuru y'uwo mwana reka tugire uko twari dusanzwe tubigira, ahubwo twifatanye n'abatishoboye, abana bo mu ibarabara, abadamu batishoboye, kugira kabe n'akajyo keza kugirana nabo, tuganire nabo, hama tubumvirize ingorane bafise, hama nabo badufashe icyo twabafasha. Hanyuma rero niho twaje tugira natangaye cyane ko twafashe umwanya wo gutegura urwaruka rwacu bitare volontaire badufashe, ndabigisha uko tubogira kumviriza, kwicarana nabo duciye mu buryo bwo gusangira ibyo kurya mugabo, intumbero yo kumviriza ibibazo bafise, ingorane bafise, hanyuma bikunze tubafashe, bikunze twongere tubafashe, twongere tubafashe gutangura ibikorwa byabo. Twaratangaye uyu munsi kuko harimo muri abo bavolontari twaje turategura, harimo n'abantu bakemera batwigisha ukuntu twashobora kuronka benshi. Icyo gihe twaratangaye ku munsi wa uwo munsi muri icyo gitondo twaratetse mu dufatanya nabo, hanyuma twiyatuye kwegeranya abadamu bari kumwe n'abana n'urwaruka mu barabara barenga 200
mu munsi
rero dufata umwanya wo gusangira nabo, hama tuganira nabo
Abo bakenyezi bagira ku 200 mwegeranyije baza bava mu yahe makartie mu ihe muri tuhe turere tw'igisagara cha Bujumbura canke mu gihugu ahenshi.
Oya, icyo gihe twafasha abantu twakuye mu gisagara, twaratangaye cyane ko twasanze icyo gihe hari abantu benshi cyane mu gisagara hajya kuri Sera Matokino muri rya Muserege, hari uburaro abantu bararamo, hajya kuri katedrale muri kajya kajarde, hajya impande ya katedrale harimo abantu bararayo, hajya aho bita kuri turizmi hari abantu baharara, aho hajya uwo kumanuka muri rasi ya kiki hari abantu baharara, hajya kuri stade SSB hari abantu baharara. Nuko twashanze mu gisagara hari uburaro bwinshi bose baza mu gisagara kugira ngo bishoboke ku murango bashobore gusaba. Rero nuko byagenze twabegeranije, mugabo turiko turabyarana nabo twasangira abantu mu mihingo itandukanye n'igihugu.
Nkuko mwavuze mwaraganiriye nabo, barabashikiriza ibibazo bafise nuko mwobikemura, ico mwashoboye gufasha nkuko tubibona mu mugambi wanyu no kubaha imitahe. Benshi mwasanze arabacuruza n'ababishoboye, byagenze gute kugira ngo mwiyumve ico kibazo cyo kubaha imitahe yo kudandaza?
Ego, ubwa mbere na mbere kenshi turakunda gukora amakosa, kuko kenshi turiyumvira iyo tubonye umuntu tubera twiyumvira n'ukuntu twamufasha. Ariko twasanze igihambaye gikomeye cyane ari uko imbere yo gufasha umuntu kubanza kuganira nawe umenye ingorane afise, umenye n'icyo zikira akeneye gufashwa, kuko hari igihe usanga umuntu afite ingorane ariko nawe atazi icyo yafashwa, n'abandi bafite ingorane mubimwegereye ugasanga arabonye araguha inyishu y'uko twamufasha. Rero twe n'icyo gituma twiyumviriye kubicarika duciye mu byo gusangira, ariko intumbero yo kwicarana nabo turashika hasi, tumanuka hasi tugeze urwabo kugira ngo tuganire, turi ko turi kumwe, hama tuganire batubwire by'ukuri ibyabo, kwari kuvuga ati dufashe gutahura ibyo murimo no gutahura ukuntu twabafasha. Hanyuma benshi twasanze 90 abadamu 90 muri abo bashatse 200 twasanze ari abantu bigeze gucuruza, nibwo bahura n'ingorane barahomba, kubera amazina twaciyemwo hama barihebura bakabusegerereza. Badusanga hariho n'umuco w'abantu baje ruguru baje gukora akazi k'ubuyaya, baje kubabwira ati ntabwo umugore akazi kunuku, ugasanga sibyo, hanyuma bajya mu buzima bw'umusabirizi n'abandi barekeresha n'akageso kubera batinya ibikorwa ruguru canke hari ingorane y'umuryango kutumvikana n'ababyeyi kubera imyifatire itangiye, bagashima guhungira mu gisagara bikabagora bakabatanga gusabiriza. Rero twaje dutangira kuri uwo mugwi wa mbere, uwo mugwi wa mbere twasanze by'ukuri hari icyo bafise, hari icyo baduha, hari icyo bashoboye, niyo twaje twihatira ko kubigisha gukorera hamwe, hanyuma kugira ngo badufasha utuntu duto duto botangurirako, hama twe turafasha guhorora abo mu kingo cy'amezi 2 twaje dutangura kubaha imitahe mito mito, kandi by'ukuri byagenze neza.
Iyo uvuze imitahe mito mito, ni nkangahe umukenyezi aba mu ibarabara kugira ngo atangure ahagarare ku maguru abiri, avuga ati ndatanguye gukora, mumufasha nkangahe?
cyara gutangarusha nako twasanze bwo kuri ufasha kenshi niko tutegera abantu ngo tuvugane ko twasanze ibintu byo gufasha ari ibintu byoroshye cyane ari ibintu bisanzwe twasanze nk'imitime cyomwe tugasanga umuntu akubwiye ati jewe wompa umukama w'irengarenga mu mutahe ubundi akubwiye ati jewe wompa igitunga cy'intore igitunga cy'itomati ati jewe wompa umufuko w'amakara jewe urankwiye jewe wompa umufuko w'amashu ati umufuko w'amashu guhangahe izo mashu muri tanu ugasanga ni amahera make make mugabo tuyadufata kubigisha gukorera hamwe rero
mushinga nahe Albert numva telefone yanyishwa ko ari kira igenda icika mushaka kwegera neza tukabumva subiramo
ego sizi kuko numva urya
eh ubu ni sawa
uranyumva neza
ego
ego donc twasanze ari amahera make cyane akenewe twasanze nko abantu nta sizi ko ikirenya na kimwe kibonye na abadamu bamwe bari hamwe bashika nka munani cumi batandatu basanga ari amahera mu bihumbi magana abiri amajana na mirongo itanu hano twaha ibihumbi na mirongo itanu ari mu gihe batanu
nkuko bivuze umutahe wasabwa si mwinshi. Hari abavuga bati umupfuko w'ikintu runaka ntangure ndandaze, ariko mwavuze kandi yuko munabaha n'inyigisho zo kugira ngo uwo mutahe wabo bashobore kukoresha neza. Izo nyigisho mubaha ziri mwiki neza na neza, ko bavuze ko bamwe bashobora kuba bahora baguri babadandaza bagahomba, inyigisho zifatiye kuki ziri mwiki?
Inyigisho bwa mbere ni ukubafasha kugira ngo bamenye imigambi ukuntu bisuganya, icya mbere gukorera hamwe, icya kabiri ukuntu ashaka kwitegurira umugambi w'iterambere akoresheje ururimi rwumvikana rwiwe, akoresheje imivugo yiwe. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri ni ukubereka ukuntu botangira bacuruza ibintu barabye ahantu babicururiza. Ni ukuvuga ucuruza ikintu ahantu bikurikira gikenewe, kuko hari igihe ushobora kurondera kubona ikintu bacuruza kikaba ari cyiza kandi cyunguka, nubwo ugasanga aho gucururiza aho hantu abantu bagikeneye. Nabyo byari mu nyigisho tubigishiriza hamwe, kugira ngo imbere yo gukora ikintu amaze kubona ko ikintu gishobora arabe ko ahantu ashaka kugikorera naho gikenewe kandi kizamwungukira. Ikindi twabigishije tubereka neza yuko ikindi tubigisha umuco wo kuziganya no kuguranana, ko by'ukuri ngaha Abarundi ntidukunda kuziganya no kuguranana. Dushaka ko ibintu tubikora akabe ntitwafashe, ariko tubigisha kuziganya n'ukuntu ushobora gukata imita n'ukuntu ushobora gufata utudene duto duto kugira biteze imbere.
Mushinga nahe na Sasagare, nkuko twabivuze mbere akanya turazi ko mufite gake cyane. Ikibazo cya nyuma, uburyo none mukoresha mu bukura he? Benshi batwumva bashobora kuba bavuga ati natwe turifuza gufasha, uburyo mu bukura he mukoresha ubungana gute muri make?
Ego, uburyo twakoresheje muri iyi ntango by'ukuri igihe twatangira twabikoze mu kwitanga twebwe ubwacu nkajye wenda akora nari nafashe yuko mfata igice cy'umushahara nkabaha abadamu bagatangura niko namara bikora no mu rwaruka. Ibintu byo kwitanga ni ibintu bitumvika bigoye gutahura, kuri urwo rwego rwo kwitanga kenshi nkina gukoresha igice cy'umushahara abantu nkafasha abajene, ndakunda kenshi gukura ko 10% nkabaha imitahe mito mito. Icyo gihe niko nari niteguye kubigira, ariko tumaze kubigisha byoranye na kujya kwezi kuba k'umukenyezi ukwezi kwa gatatu. Hanyuma abakenyezi muri Berbe baratwegera tubati twe twarabonye ko mwigisha kugwaruka ko muri ko mwigisha abakenyezi atwimwa baduha tukabaha imitahe mito mito.
Ni ukuvuga ko mukoresha
hanyuma rero hanyuma baca baragira baca baraza hama turabimbira ko bidushaka kubigira tuti ntidushaka kumuha mu minwe reka mubereke sheke, ariko tubugurize konte yabo ni kubona kwereka yitwa ngo projet fam hama bashyire kuri konte tubanze byaze kubigisha hama mwebwe muzo bikurikirane. Icyo gihe baduhaye sheke y'imiliyoni 4,105,000 hama byaje kubigisha ujejwe hariho ndetse ari kumwe n'abadamu muraza no kumubona witwa Buteye Jeanne ntibakurikirana mubadere ryo projet fam. Hanyuma bakajyana bamaze kwitegura bakajyana kugura impuze kugura
bakazana
kugura kugura amantuze ama bakazana kugura amaproje mato mato bakazana kugura ibi amatrodi mato mato Ariane wonyemera gatoya urashobora kundeka
ego twavyumva
kanya gatoya kuko ari byo kazi nimpamagaye
ego
kanya gatoya sinzi uko ushobora kugaruka ku murongo
ego turakugarura ku murongo
urashobora kuvugana n'ubujejwe proje n'ubujejwe migambi ndi kwarashije na action
ego
hanyuma akababwira
ego murakoze cyane gose murakoze cyane mushinga na Albert Nasasagare huko tubabwiye muri kumwe naho yanitanga ishaka no kwiradijwe rya America kuri uwo munsi wa gatano turiko turaganira ku bibazo by'abakenyezi turiko turaganira n'ishira hamwe Coalition des Jeunes en Action rifise umugambi wo gufasha abakenyezi bo mu mayira y'igisagara ca Bujumbura n'ahandi mu gihugu mu kugerageza kubaha imitahe yo kubafasha kuva muri ayo mayira no kugerageza gutunga imiryango yabo twari turi kumwe n'umushinga na Albert Nasasagare yarafatiriwe gato ariko turugirageze kuronka ku murongo uwo bikorana Grodien Bigirimana n'umushinga wabikorwa avyongereza amikoro mu miryango mwishira hamwe Coalition des Jeunes nawe nyene agerageze kudufasha gutahura ibijanye n'uwo mugambi wo gufasha abakenyezi bari mu mayira y'igisagara ca Bujumbura n'ahandi mugume ku maradiyanyu tumira amate turagaruka
Chuti zijwi rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya America kuri metero 25 kilohertz 11835.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 Kigali mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice 3 muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ikibazo c'abakenyezi basegereza bari kumwe n'abana babo mu gisagara ca Bujumbura kirabandanye kwibonekeza nkuko bivugwa na Coalition des Jeunes en Action mu Burundi. Rero mu ntumbere kugerageza gukemura ico kibazo Burundi no gusubiza agateka abo bakenyezi, iryo shirahamwe ryatanguje umugambi bise Projet Femme ufasha abo bakenyezi kuva muri ayo mayira mu kubaha imitahe yo kudandaza bakongera bakabaha ubumenyi bakeneye kugira batere imbere muri uyo mugambi w'utandaji. Nkuko twabagiye ku murongo twaronse mushinga nahe Grodia Bigirimana, mushingwa bikogwa byongereza amikoro mu ngo n'imiryango muri iryo shirahamwe Coalition des Jeunes, abandanye yadufasha gutegera no kumva ibindi bijanye n'iyi projet Femme gufasha abakenyezi. Mushinga nahe Grodia, ndabaramukije.
Baro neza.
Murahamura komeye.
Ego.
Urakoze kwitaba kiganiro muri sanga mushinga nahe Grodien. Ibimwe mu nyigisho twaganire no mushinga nahe Albert Nasasagare kubijanye n'inyigisho muha aba bakenyezi kugira ngo bashobore gutera imbere mu budandaji mu bamubafashishije zimwe mu nziti zisanga mu ntambanyi muhura nazo ni nkizihe yo muri kumuragerageza gufasha aba bakenyezi kugira ngo bakoreshe iyo mitahe mu bamwe bafashishije ni nkizi
ego ngira ngo imbere yuko no vuga inzitizi umuntu yatangura kuvuga ubugene twabasanze kuko twasanze abantu bakagira amikoro na makeyi bakagira ubwo bukene amikoro twe tuvuga yuko ari bijya bikorwa byose byongereza ubushobozi bw'amafaranga mu miryango mu ngo n'imiryango nduko vuga ibikorwa bigabanya ubukene mu ngo n'imiryango ibikorwa donko rero bitanga amafaranga kuko amafaranga ndiyo afasha kubaho abantu wanda kantu kazimbutse gute urushinge ugwende ntibashobora guhura muri butike udatanze amafaranga ubwene rero twabasanze twasanze atamikoro na makeyi basise baka ibyo bikaca byongera ko uko bagendana n'abana batagira aho baryama batagira iki ubwo twasanze rero tubatagira icepu cya ruguru tutangura kubigisha gushyira hamwe uburyo buke tubahaye ariko tutabagabiye kugira ngo ibyo byo gushyira hamwe uburyo bijya bitwa ipanye credit community bari hamwe nka batanu cyangwa icumi biyumvira gakorwa bukora batangurira amafaranga utwo dutahe twabahaye muga mu ntumbero y'uko bategereza gusubiza uwo mutahe tuba twabahaye buke buke batatu tutabavunye ku nyungu yabiri ku ijana bagashobora gukora cya gikorwa cyongereza mikoro cyabo kibabyarira amafaranga kugira ngo bashobore kungura kwambara no kuvuza abana cyangwa kuba abana ku ishuri ariko tutabibagabiye rero izo nazo ni inyigisho rero twabahaye ibyo ni ukumenya gushyira hamwe no kugera ku dufaranga tuba twabahaye kugera kuri konte no gusuma akanyuka baronse bagaca bagashyira kuri konti nawe akabikuye umufuko kugira ngo amafaranga ari umufuko abaheze bakagukwira ngo iyo ngendo rero yo kuja utwo baronse badushyira kuri konti akanyungu baronse bakagabura kamwe bakaza kwikenura akandi gace gatoyi buke buke bakagenda barasubiza izo nyinshi rero twabutanguye kubaha kugira ngo bamenyere kuziganya no kugurana na hagati yabo kwikirana muri ubwo gushyira hamwe utwo dutahe duto duto batwaye kandi bakishyurira hamwe hanyuma tugahita tubwira tuti ko muri hamwe rero ndondera kariya karita ko kwivuza kajya atari kajya kagize hari amashyirahamwe yo kuvuzanya bahari kugira ngo bace bagakoresha gashoboye kuvuza umuryango ku buryo rero nk'umumama kaguze aba azi ko avuza abana atangorane ibyo twataye kuba rero mu ngorane rero twagiye turagira twasanga kubera bari baje twasanze bari kure cyane wasanga nk'utwo tuntu hari abo amafaranga ashikira ku bukene bwinshi ugasanga yaciye arondera gutangura kugura akantu kajya kareka amubaje ku mutima ugasanga yajyanye n'umutahe ibyo rero bisaba yuko umuntu aca aheza akasura akamuzamura kugira ngo n'uwo mutahe wa mbere yatanze duheze ngo uhereyo ashobore ko urubwa aba ashoboye gushika kuri ka kantu kari kamubaje cyane ugasanga yatawe kurya ryanjye n'inyungu uyo rero urumva wese umutima urumva kuko abasukira bafite ubukene burengeje mugabo ugasanga kubera tuba tugira tuti reka n'ubundi siwe reka ntitubure byose ntitubure ya ntumbero twari dushaka gushika ko ntituyihushe tukaba tumwongereza umutahe kugira ngo tumuzamure kugira ngo natwegwa wa mutahe wa mbere tuba twashizemo kugira ngo dushobore kubironka byose umuntu akire n'utwo dufaranga tugarukane
birumvikana ko inyigisho nk'izi zisa n'izihora zitangwa mu mashuri kandi zigashobora kuzobafasha muri kazoza no mu bindi kugerageza kumenya ingene bakoresha ayo mafaranga kwivuza n'ibindi byinshi twumva mu bafashisha tuko turabandanya mu kiganiro muri Isanga gisanzwe giha ijambo abanywanye biradishwe rya Amerika nabo ngo bashikirize ibibazo n'ivyumviro reka duhere ku murongo kuwitwa Irankunda murantunga uwitwa Irankunda ku murongo uratwumva
yego niko ndayakurikirana cyane
amahoro neza Irankunda ikibazo cyangwa icyumviro
yego amahoro hama tuhagira amazi mutramukidi mutumire
mushinga ntahe bigira imana arabumva
Yego, hanyuma no kuri tumba ko n'icyinjiro cyiza kandi n'ikigo cyiza n'iteka kwa abantu batanze igishyira hamwe kandi tubateye intege no kuri twabwiye ati komereza. Hanyuma ikibazo cyane cya mbere nagira mbaze umutumire. Mbe uko bishika mu gisagara cya Bujumbura. Mu gisagara cya Bujumbura bakwiye tukaba tubona ari benshi uno munsi. Ego ariko wagerageza kugira ngo bohera mu gisagara cya Bujumbura. None bijya nta kuntu abandi nibamara kubyumva bazoca nabo nyine baca baza baraza ku bwinshi baba ariko bakubwira ngo iyo ngaruka babyoyindege canke indege hamaze yoshika. Ikibazo cya mbere kiba kabiri nagenda mbabwira utumire. Ego bariko babikora i Bujumbura bumbure no mu zindi ntara hagati mu gihugu. Niba mu kusanga bahaje hoho barateganya kugahavura abajayo niba bazojayo ni kuri byo baziga cyane rwose kuko ni iteka mu gihugu. Hanyuma nyene ngira ko ndatanga intererano ndabwira ati ni kuri nibakomereza ahubwo na leta nyine ubwayo niyabe aba bantu nabo ibashigikire yabe ishyire n'imbaraga nabyo byayo bikwiye nabo kugira ngo umurimo wabo bawurambure neza kandi nabo bawukore bawukunde.
Urakoze cyane Irankunda.
Halo,
ego.
Hanyuma muduhamagare umwirondoro dutashe sindi nka uzavura bifunda. Murakoze.
Urakoze Irankunda. Mishinga na ego Godie Bigirimana, ikibazo cya mbere cya Irankunda gihambaye cyane cerekeye ukumva yuko muriko murafasha kandi mu buryo buboneka mugafasha abakenyezi benshi bashobora gutangura kuza nabo nyene kubasaba kubafasha ko ibibazo by'ubukene byibonekeza navyo nyene byo muzobikemura mute.
Ego urumva iko batoje amahigire ntango ako intango yamaze kuboneka nibyo twari tubyiteze yuko nabo nyene badoze barabwira naca ngabo naho bikoregwa kubera bo buryo cyane ibyo bikogwa byo guja hamwe no gufasha abikenewe abantu benshi n'abakenyezi babi bo mu gisagara cya Bujumbura tabashiriye bo twa twahereye ku bakenyezi 90 turazi yuko ba ejo badoze ari benshi nibaza yuko ndareka ndimo turavugana kandi twasanze ari kibazo yumva izo hezi gafasha hamwe hari n'andi mashyirahamwe abona ibyo turiho turakora akabona yuko bishoboka ubuzi benshi bari bazi ko bishoboka ushobora guhera kuri dukeye ubwa ukagenda uraduga bukewe. Iyo ngendo rero uwo muco niwo atari bazi ko bishoboka ariko niyo mashyirahamwe ngira atanga kuja kuza kurabugere tubigenza kandi nabo nyarifuza kubikora nibaza kuba doca badufasha kugira ngo icokorwa kuko mu ntamba bitwasanze bikora bake n'ubundi ariko nkamwe tuvaze gushyira ingufu hamwe tukumvikana ugere twobikora ngira ndareta ikajija ijamwe gatoya kutworuganiza ngira niko umuntu yivuga kudufasha kwagura ibikorwa dushigikira nata uzambura ubundi turibaza yuko bukebuke uko umwaka igira ataha kuda turafasha abaturya turongera igitigiri acabinjira muri ko gushigikirana mu bikorwa byongereza amikoro mu ngo n'imiryango muri abo bakenyezi bagenda n'abana bari gusigara cya Bujumbura.
Yabajije kubijanye na n'izindi ntara z'igihugu muri hehe hoho mukora mute?
Twari mu gisagara cya Bujumbura kubera ariho n'umugwa mukuru cyangwa icyicaro gikuru cy'ishyirahamwe ariho gisanzwe kiri kandi ariho ingorane y'abakenyezi bagenda n'abana ikomeye cyane nabo bakenyezi ari benshi rwose mu bindi bisagara nta ntango usanga ibitigiri bingana n'ibiri Bujumbura.
Mwogereranya kuba ibitigiri ari nk'abingahe muri iki gihe? Tugereranyije ibitigiri by'abakenyezi muri aka kanya naho ibikorwa bitari bike bimaze gukogwa mu kugerageza kubakura mu mayira, ibitigiri umuntu yogereranya ko hasigaye nk'abangahe muri iki gihe?
Ni benshi, ni benshi ko twebwe umuntu uze mu bikorwa gitangura ibikorwa ndibaza yuko urongesha mu bibabwiye twatanguye kwitera nabo duhuriye ngaho mu ibarara turasangira bashika 80 mu nyumba haraza ko abandi 20 kuba cyatanguye ubumwe ngo twari tugeze kwigera na 10 ariko mu ntango twahereye na cyane twaronde n'ukuri twaciye aho kuri page d'arite niko mu mahoro mu muhabi mu bagendera
hagati na hagati mu gisagara
80 turagira turicarana turasangira turasumba turateka turasangira turayahugura twumve by'ukuri aho bagwaye naho byahereye uro tuzi abo turabona ko ari benshi kandi akwenda ushaka kubagwirira icyari mwe dashaka gucya tubafasha mugandi hari handi mashira hamwe n'ubisa ari karagirira umutonde urutonde rwabo ariko twebwe abo tuzi nawo ijana na cumi rero mu kongereza icyo gikorwa rero tuheraho dusanzwe tuba turakora ibindi bikorwa bikomeye nk'ubunge umwaka uza ubu tuba turegeranye uburyo n'ibyo n'ibitigiri byabo Muyinga kuko niho dusanzwe dufite n'ikigo cy'imfubyi cy'abana ariko rero uburyo Muyinga ku mwaka uza mu mizaza z'umwaka tuzatabura kubikorerayo uburyo ku mwaka uza hazaba ari kugwa bigaragara naho nyine nko mu mwaka hagati mu mwaka uza tuzatudana igitega hanyuma dukurikize rumonga aho niho dukurikiza tugenda natwe twisunga ibindi bikorwa dusabe turangurira mu ntara bikomeye
amashirahamwe simake arahari reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi bifuza kubaza ibibazo n'ivyumviro dubandanye kuri Dieudonné uratwumva allo Dieudonné urashaka kugabanya radio yawe gato amajwi ariko aragaruka muri studio ikibazo cyangwa icyumviro
yego ndagumva je cyari icyumviro yego nagira nterere abo bakoze je fam nkuko genere nabi ije ku rubuga ugiye kuraba bamwe muri abo badamu basegerereza nka bose usanga basegereza bafite abana kandi bakabitumwa n'impamvu novuga y'abana ihura baba babyaye novuga batabishaka kuko umuntu kugira abe yovuga yofata gahunda yo kubyara umwana nuko abagira tugashobora kumuvuza kugira gute rero jyewe mbona umengo muri iyo poroje boteguriramo n'umugambi wo kubigisha kubyara ku rugero kuko abenshi ntibagenda barasegerereza usanga tanto bahetse abana tanto bajyamisa abana mu mabarabara impamvu uhura iri imbere bashyira imbere cyane ugahura n'iy'abana uwuzeho gusega gusa kwereka umwana ari mu mugongo petefashe aba yamubyaye ata gahunda
atamushakiye
kuba yatekanye kuba yoyonka umwana donk nicyo gituma agenda aruka kuri iyo nk'iyo famili familiyari muri iyo poroje ahubwo niko bo kubigisha ingene bajya kuyungunganya ejo baca babigeramo abandi bana b'umurenge badashobora gufata ibyangombwa nibashyiremo rero iyindi poroje yo kubigisha kubyara ku rugero
murakoze cyane Dieudonné shishikara mushinga ntahe bigira imana kwica kibazo cy'umviro cha Dieudonné
ego avuze neza cyane ni ngenderana se n'ikibazo ntererana avuze ati muri ko mukorera mu ruhande rumwe rw'ukugugiza kwa byogeza mikoro kuri aba pastor ni bagenda nabana ati mbuga no kwibuka mugashiramo n'ikindi gisata cyangwa iyindi teme ibahimiriza kubyara ku rugero ni ntererano shimye ndatwe twari mu migambi zarimwo urumva twe twari twahereye aho cyane cyane yabaye gusumba kuko bagira ati mu gifaransa niho bagira ati ventre affamé na point de vertu bagira ati waraye ubusa nta ikamere uko mubona inzara niho mubwira ati uje koga
yarangiye
twe twari gukorera abagwaye cyane kugira ngo bashobore n'ibyo bindi kubyakira barinde umutima ushobora kubyakira iyo ntera ndayo turayishimye cyane kandi nibaza yuko izo dufasha igafasha n'igihugu
murakoze cyane katubandanye twakire Elia uratwumva amahoro neza
n'amahoro ku isi cy'Amerika
yego turashima kibazo cyangwa icyumviro
ndaramukije nyakubahwa umutumizi
arakumva
amahoro neza ewe ikibazo nari mfise nashaka ndakerekeje kuri uwo mutumire nyine urabona yuko bakora igikorwa cyiza cyane mbere nabanza kugira nti imana ize irasubiza aho bakura kuko ni igikorwa cyiza cyane rwose natangira ko ndamubaza nti mbega nta ntambamyi boba bagira muri icyo gikorwa cyiza ko duhora tubona hari abo bafasha hanyuma bagashima kwigarukira mu ibarabara kubera baba baramaze kumenyera ubuzima bwo mu ibarabara nashaka ampe umuco kuri icyo kibazo akandi kakabiri nashaka ndamubaze yuko baba ashobora gushikana hagati mu ntara hagati mu gihugu kubera n'abanyene abonye basekerere badahora tubabona. Murakoze cyane ngaho ku by'Ameri.
Murakoze nawe Elia. Ikibazo cya kabiri baracishuye ku bijyanye no mu ntara, ariko bazije ikibazo cyiza cyane cerekeye uko kugaruka mu ibarabara kuko abantu baba baramenyereye umuco wo gusegereza. Mushenga nahe bigira Imana, ni ikibazo cyiza cyane. Uwo muco wo gusegereza uwo kemuka gute uko kugaruka mu ibarabara umuntu yo bigenza gute?
Ego ico nibada yuko nawe nyende ngira ngo ahubwo avuga ibyo yaramaze kubona uko ibyo byarashitse. Tufite imigwi yabo 11, uyo migwi 11 ari ibiri yakwamye muri ubwo buryo, ariko mugabo bakwama kubera gapima kari muri bamwe bamwe hakaje kuvuga ati arabashima kugaruka kubera babaye gusumba. Ahandi yo twamaze kubona kandi benshi bihendera ko nuko hajya byukuri twasanze atanwa bujya buzima bwifuza muri benshi niko bimeze. Mugabo rero bagira ati nta nyambi buragahonde canke nta ndamabyera ngo hariho muri iyo migwi ibiri rero abantu byashikiye usanga basiye muri iyo ngeso uburyo igituma bwa ntibisanga ari bagiye inama kubera hari bamwe bamwe kubera batawe mu rudubi base ugaruka gusitura uburyo rwo kuvuye kuri iyo migwi y'abantu 20 twasanze 14 bagaruka bataratu nibo baze muri iyo ndese. Ku kibazo cya kabiri nawe kivuga biti mu ntara zo hagati mu gihugu nari nabuze ko zohere mu Yinga tugasubira Igitega tugasubira no mu Rumonge.
Kuri icyo kibazo cya mbere wishyuye nyine mushinga nta bigira Imana, abasubiriye muri iyo ngeso murakeka ko kumbure nk'itegeko ryofasha kugira ngo abasubira muri iyo ngeso babihebe? Mubona itegeko nk'abagiye barafatwa mu minsi yahera bagakurwa mu mayira, mubona byo byarafashije kugira ngo bigabanye igitigiri cy'abo bantu babandanye kugaruka mu mayira?
Yego, murakoze. Twe twibaje yuko ari gusindikara kwa cyane ku buryo abo bantu usanga bakendeye inyigisho zisumbirije nk'izo twe dutanga ngira ngo bakuye nk'ibindi bigo bocamwo imbere y'uko basubira mu bwo buzima, basubira kugira agatima gusubira mu buzima busanzwe. Twibaje ko ari gukomeza kwa cyane aricyo bivako ahandi ho mu bisanzwe bikorera n'abirahabaza ubuzima bw'ukwirukira se ubuzima buryoshe mbwakubera umuntu aba yarasesereweho rwose icyo bisaba izindi nyigisho tutaragera ku rugero rwo gutanga mbwa nk'ibindi bigo usanga bise uburambe cyangwa ubushobozi gusumba bashobora kubacishamwo nka leta ikabijiramwo kugira ngo basubire basanasana imitima yabo basubire kuba abantu b'ubuntu ku buryo busubira kusubira kwinjira mu buzima busanzwe nk'abandi.
Murakoze cyane. Reka twakire kandi na Manirakiza. Manirakiza, uratwumva?
Ndabumva.
Amahoro neza, uduhamagaye uri hehe?
Ndi mu ntara ya Cibitoke. Akabazo nagomba mbaze naka mbega ego kuba iyo ngingo barayifashe kandi n'iryo shyiramwe bakarishinga n'ibyo, ariko twe dufite impungenge yuko abantu benshi yuko bazohava baca basubira mu ibarabara kuza barasegerereza. Ego hariho abasegerereza kubera induzenya inzara, ariko je mfite impungenge yuko abantu benshi bumvise yuko badoda babafasha nk'uko bazoca bitaba benshi mu nzira yo kuza barategereza. Nagomba mbaze umutumire wati none yu abo bantu baza baraza gutegerereza baratohoza yuko neza yuko gutegerereza biva ku bukene cyane biva yuko ari ngeso cyane mu gihe hoba hariho n'ikintu gishobora kibafasha mugabo akabigira nk'ingeso. Hariho n'abandi babikora ari nk'ubuhumbu bashaka kwicisha. Mbega uwo mutumire ariko bariko bakora gute kugira ngo bazobanze babanze batohoze neza yuko atari abantu bagiye mu buhumbu bwo gusegerereza?
Urakoze Manirakiza. Mushinga nahe Gordien bigira Imana.
Ego, alo,
wi turakumva.
Ndamubize cyane, ariko aravuga ati baratohoza bakamenya neza ido nido ubugeni umuntu abayeho. Rero twavuze ko ari kuba twatanguje, ariko ubuye si kuba twikorana mu ntango tumaze kuba menye umwidondoro wabo nk'abava hamwe twaciye tubajana mu makaritsiye iwabo bavamwo. ibyo bikogwa byogereza mikoro ubonyero niyo babikorera kandi bakabikora bari kumwe n'abajedwe intwaro hajya muri karitsi bajya batanu batowe no mu mazone ubu turabikorana rumbo ese naho ari kwari cyo deje de yagitanguje ubundi kikikorana ikorana bari mu ntwaro n'ajya makomitari y'iterambere uje umuntu bamukurikirana muzikumuntu nanavuze ndi sindi bintu tubagabira uko tubati ariko basubize ariko basubize rugira ngo basubize rugira kuti tubashize mu gashira hamwe muva nkanye agashira hamwe nikemegwe na nikemegwe bya intwaro kugira ngo dukorane muzwi urumva rero n'abajeje intwaro bashaka dufasha gukurikirana neza ku munsi abo bajeje abo bakenyezi tuba turi kumwe urero ni ukubwa rero tutikorana kuko ayo makenyero twari tuyafise kugira ngo rero icyo dushobore kubitorera umuti dushobore gutora umuti udakoranye n'abajeje intwaro n'abandi bajya ababanyi babana n'uwo muntu kugira ngo bajye baramufasha nawe nyende gusubira ku muntu kuko tucikoranye ticoshika kure ariko yikoranye tukoranye n'intwaro n'abajya makubita bajya abantu babana kuko nawe ugende turabwira ati mu bisanzwe muratagira umwikoro ntabwo mbari ingorane mu kibano basha rero kugira ngo twese kuko biratera n'umutekano muke mwana batagira umwikoro turabwira ati rero twese rero turabisemo inyungu k'uyu muntu asubira kuba umuntu kugira atere ingorane nke nimufashe rero kugira ngo twese akire uwo muntu mu bintu kibanda aba amahoro n'umutekano natwe twumva yuko tutari turavuna amaboko
tugerageje kwibutsa abatwumva ubunye muri iki gihe muri ko mukorana n'abashika kuri bangahe abakenyezi
muntu uze mu twari bari 110 hatavamwo barya batandatu ubunye ari 114
mu ibikorwa biragenda neza imitahe igenda riyongera byifashe gute kuri aba bakenyezi ijana barenga
imitahe igenda neza kubera kuko bashoboye kubona yuko bashoboye kugira ubuzima agafungura akagura agahuzu kari kumwana ku ishuri ageze ko yivuza akivuza natwe agatwishura turashima gusa hari n'ikindi icyo cy'ukugira amakara atajya kwivuza ibyo turiko dushobora gushimangira ko rwose kugira ngo ndihabe kujya kwivuza gusa kuri ubu nyaro ibindi bigo bifasha kuziganiriza akadoza dushaka kubigizamo n'uwo mutima bawugire kugira ngo utwo tuntu ubu ngubu kandi ntibahereze ko gusa mugabo biga kugenda baraziganiriza akadoza niyo ntambwe n'ubwo rugero dushaka kubaduza ko kugira ngo n'abandi bahigire kugira tujye twinjire no muri izo ntara twashyize ku ntambwe igaragara aho twahereye
yego reka twakire na Emile ku murongo Emile uratwumva
ndabumva
amahoro Emile nduzijwi ikibazo cyangwa icyumviro
yego n'amahoro mumaze kuramutse mutumire
baro neza
agomba mere ku ntererano
yego
bisanzwe nari nanditse mvuga ati gukurira cyane ku kintu cyo kubategura mu mutwe uko ngiye nanga nk'akarorero urabona nk'abana abana bajya ababyeyi basegerereza bari kumwe n'abana babo bakiri bato cyane ndakekeranya cyane abana bagwiriye ngaha mu gisagara bajya abana afite bo mu ibarabara ni abana usanga ababyeyi babo basegereza bari kumwe nabo rero iyo utabateguye mu mutwe ukabereka ati dufate nk'iyo umaze kubarungika muhira ukaba waho gataye kuko kaba kangana kose ibyo biba byiza ku icyo gikorwa cyiza mukora mugiye murababwira ati muri kizizo kugaruka mu ibarabara n'izi cyane cyane ku bana muri kumwe nk'aba bana baba muri kumwe n'abana muzovyara muhire kuko gerageje kubira abo majambo make icyo gikorwa bakora ni kintu ariko nk'akajambo no mwibariza gato mbega abo bavize urutonde rw'abantu yavuze ko avize abakenyezi baba bashika nk'ijana na cumi baba bafise amazina yabo bakabandika ahantu ku buryo nk'aho bafashe ibyo bakabarungika birashika yego nibyo urudandazo muradiri urunguka cyabure rugahomba birashobora gushika nk'uwo bahaye ko gataye ugasanga agarutse mu ibarabara mbega biraborohera kubwira mu minyati naka twari twaramurungitse byagenze gute yego murakoze ngira yomere nje kwica kwawe kababa
urakoze cyane Emile mushinga nawe bigira Imana ku bijyanye no gutegura abo bantu mufasha mu bijyanye n'inyifato nk'uko yabivuze kubategura mu mutwe muraganira nabo bigenda gute kugira ngo mugerageze kubafasha kuvavanura n'izo ngeso zo kusegereza mu mayira
Ego niho twahereye twahereye uganira nawe turicarana turaganira ko twayivuze kugira ngo tutahure neza na neza abagwayi kuko hajya ndababesha cange ndamwese muramaze kuyibona hajya nabo bari mwibora wose tubasangiye ngo cange basangiye hari ha bari ukubera ingeso washaka n'igihe yoba yasubiyeyo cange no mu rwego rw'ubwa minsi yose n'uwo mwana we n'igihe ari karakura ugasanga umubyeyi yasigaye mu mwana we yaje gusiga cyangwa ugasanga umwana yasibye no munsi nawe haje umubyeyi urumva si muri iyo migu rero ni muri iyo mutwe dukorana n'iyo migu by'ukuri gwaye by'ukuri gwaye we twarikiranye kandi twakundi kundi turabonana n'abantu bacu bakorera muri ayo zone barimwo adimisiyasiyo na twabuze ko birimwo wajya muri karitsiye no kuri zone hanyuma natwe ku kwezi w'ukwezi hari ukubabona nari navuze rero ndi abo bantu 110 twari twageze mu migu 11 umva rero turazi urutonde rwabo bose bari mu mashyirahamwe 11 kiretse abo wogenda 6 navuze ko bakwamye abo rero turabazi umwidondoro wabo turazi aho bakwamye nicyo gituma mbezerewe n'urugero bageze kandi tuzi n'ukorana nabo kandi ibyo biduha intege rero umuntu uze yari yavuze ati hari igihe mu rudazi umuntu ahomba cyangwa akazi n'isanzwe kubera turakurikira iminsi yose hari ubuhombo umuntu agira butamuvuye ari kubera nk'ibintu yadandaje uye
yego
nk'imbo nk'ibyamwa ntaboze kubera byabuze babigura ibyo tuba tubibona nk'uyo muntu rero se umuntu uca ubwira uti ufate mu kanigo ni umuntu ahubwo tusubira gushyiramo uwundi mutayi ubwira ngo umuzamure kuko nari nakivuze mu ntango mwese mukire nawe nyine wa mwizero mu buzima ugumane hanyuma nawe na wa mutayi wa mbere wari wahize ntuhereyo umutayi ugirwa n'uwundi
kuri cyo nyene kuri cyo nyene mushinga na bigira imana ntabaciriyemo abo bashaka kuba barakwamye hari yindi myuga kumbure mwo bamwe bafashamo canke bashaka bobo bari gukora canke mutegekanya kuzofasha abandi gukora indi myuga ataru kudandaza ico cyumviro mucumva gute cyo gufasha
abo batandatu muri yo migwi ibiri abatandatu twatanze byo kuri urumva ni umugumwe mwenguri mwo babirundo n'abandi byo kuri twasanze abantu bakeneye ubushobozi twe tudafise ni bamwe navuga nti bakwiye guca mu bindi bigo bindi bitanga inyigisho zisumbirije ibyo twe dutanga ko n'abantu nk'umuntu amaze nk'umudamu amaze kurara mu kabare urumbaye yihebeye urumba ingibyo biba bigoye ni ukuri ntabyokizwa nuko kumuha agatayo kugira ngo ajye kongeza ko n'utwara wose atahereza yo urumba ni abo bakeneye izindi nguvu twe tutararonga ariko niweza ko tuzonawe nyine tuzoronga aho
tuzakuzanga uretse abo bandi mwakoranye nabo icyo kijanye n'iyindi myuga bashobora gukora abakenyezi bo mu mayira uretse kudandaza nk'iyindi myuga mubona bashobora mushobora kuzofasha abandi ni nk'iyihe abakenyezi baba bari mu mayira bakora ni nk'iyi
turiko turimbira ko tuba tubashira mu myuga ya couture abandi nabo tukabaha hariho utuntu tw'udusiyo tuya dusyang udupiki hariho uyisyo ndemuredo ndo tuntu tubu turiyumvira tutaratangura mu gushyira mu ngiro ni twinshi yomba nagidonera ariko tuzohera kuri utwo dusaba uburyo n'inyigisho handitse cyane gusa ubu twari twifuje guhera kuri utwo dukogwa tuya twinjiza n'ingoga ahandi ho n'ibindi n'abandi hari n'abandi tuba turakora ndabikora kurabyumvira kugira ngo twagure umugwi n'ibikogwa
yego murakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi ku ijwi rya Amerika saa 10 amasaha y'ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ikiganiro gihijambo abanywanyi bya radio ijwi rya Amerika ku wa gatanu tuganira ku bibazo ku magara y'abakenyezi n'abigeme no munsi tuko turihweza ikibazo c'abigeme c'abakenyezi baba bari mu mayira cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura ikiriko kirakogwa kugira ngo bave mu mayira batangure ubuzima bwabo busanzwe ushira hamwe Coalition des Jeunes en Action ririko rirafasha rikaba rimaze gukura mu mayira ya Bujumbura abatari bake mu kubaha imitahe yo kugerageza kwiyungunganya kugerageza gufasha imiryango yabo turi kumwe ku murongo n'umushinga nahe Gordien Bigirimana mushingwa bikogwa vyongereza amikoro mu ngo n'imiryango muri iyo shira hamwe twaganiriye kandi n'uwatanguje iyo shira hamwe Coalition des Jeunes en Action Albert Nasasagare akanya kamubanye gato ariko nawe nyene yagerageje kudufasha gutegera ko no ishirahamwe ryatanguye nivyo bariko bararangura kugerageza gufasha mu rugo rwego. Radijwe rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro ni muri sanga tubandanye ku murongo twakiriye ibibazo n'ivyumviro by'abanywanye biradishwe rya Amerika kuri iki kibazo c'abakenyezi basegereza mu mayira y'igisagara ca Bujumbura n'ahandi mu gihugu. Twakire ku murongo Inosa uvyumvira ku iki kibazo.
Yuko hano mu gisagara ca Bujumbura abakenyezi batera bategerereza ni benshi hoye n'abaze nk'ahantu bita kuri sera matutino. Usanga hicaye nk'abakenyezi n'abana bakuma barije mu mabarabara. Nasaba yuko nk'ayo mashirahamwe ajejwe nk'amashirahamwe yobegeranya akabaha nk'imitahe zakaca kudandazwa canke nabo bakabakoranya aho bari mu mihingo yose bakabaturuka na ruguru. Kubera abakenyezi bahuriye mu mabarabara zitambuka rimwe atabubona yosaba yuko bobaha imitahe bakadanda cyangwa naho bakabasubiza ruguru iyo baje bava kuko benshi baravyifuza bakabura ingene bosiga ruguru. Icyo ni cyo ntero generation.
Murakoze cyane Innocent. Mushinga nahe bigira Imana wogire congiye kuko byo Innocent avuze. Ariko kindi kibazo twobaza kuri mwebwe nk'ishirahamwe ririkorera fasha muri ugu rwego, hasabwa iki kugira iki kibazo gikemuke burundu? Yoba ari amategeko akenewe akomeye abuza abo bantu kuja mu mayira? Yoba ari amashirahamwe yande kuye kwiyongera yo gufasha abo bantu? Uburyo canke kuri mwebwe mubona ari iki umuntu yoshira imbere kugira ngo iki kibazo gikemuke?
Ikibazo kugira gikemuke ni badakora kweneye ingufu za benshi. Ni ukuvuga yuko bose leta igahaguruka, amashirama agahaguruka, bajeje intwaro bagahaguruka kugira ngo twese kibe ikibazo by'ukuri twicarira. Kugira ngo ntihagire abantu bajya bararengana abo bantu bino tugiye kuvuga. Ukacumwe ngo umuntu akarengana, ukacumwe ngo n'abantu bari muzima busanzwe umva tubyita kuba sida bibazwa urenganya umugenzawe hari ubundi ari mu ngorane n'ukuri n'ukuri urukundo. Gatangira ndi rero twese dukwiye guhaguruka amashirahamwe by'ukuri akitaba ico kibazo kuko harya twarabonye neza yuko bisaba uburyo bwinshi, bisaba yuko haba intango kugira ngo icyo gikorwa kishoboke. Urumva bagitubwiye hamwe turi benshi turi bose dushyira mu buryo bwacu hamwe turashaka gukora ikiba kigaragara na leta. Rero nk'ariyo nk'abana ndavuze ndi hari imigusanga yarasindikaye saho ukeneye ingufu zinini nk'abantu baza bakeneye guca mu bigo kugira ngo basubire kubaha inyigisho zo gusubira kugira agatima k'abantu kugira ngo basubire kuba abantu by'ukuri. Ibyo bigo byodaho na leta nawe ngende gahize gashyiramo umutahe uboneka cyangwa n'amashyirahamwe asanzwe afasha bayacishe muri ayo mashyirahamwe cyangwa haba ikigo kindi hariho n'ubushikirangandi bujejwe buhora bukora ibikorwa bigaragara mugabo harakwiye izindi nguvu zisumbirije ziriko zirakora uno munsi. Amashyirahamwe yose agahaguruka icyo kibazo agacitabi n'abantu ubwabo bakaja hamwe kugira ngo icyo bagashinga amashyirahamwe hariya mu makaritsiye, hariya mu mazone, mu makomine, gufasha abo bantu. Iyo gufasha abo bantu ko turavuga kuti dukuru umuntu wese n'abato babonye abisa mikoro make aguma ari ngorane mu kibano aguma tera ingorane aguma tegera n'umutekano mu atagira rero mu madamu make akwiye inguvu za bose bose tukagira umutima wo gufasha abantu umutima w'urukundo kugira ngo twese tubeho.
Ego none kugira inkubo muraganira n'abakenyezi batari bake nkabo muri ko murafasha bamwe mu bo muganira mwafashije ni giki bashima cyane mwishira mu nkiryo giwanyu mu byo mwabafashije bahora mu mayira bobo babona yuko ari giki cyane cyane baba bakeneye kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke iyo muri ko muraganira bababwira ko ari giki cyane cyane bashima mu byo mwabafashije.
Mwisandi yo twafashe na navuze ndi twahereye kuri ibyo bikogwa bikora hajya nyene bagwaye ubyongereza mikoro mu mwanya muto kugo na navuze ndi hajye woraye ubusa ndiuza ukwigisha ko gacaje kwiyo gacage ukarishoboka utangura kumubona inzara gatagize rero te bashima yuko twahereye kuri ibyo bikogwa biba kwigurira gasabuni kwigurira kunyu kurara bariye bashobora n'ukwivuza bagira ati ni ukuri uri muri bake tumaze kubona nk'ishyirahamwe rihindukira rikatwibuka rigaturaha rero tumariye gushyira ngwa ukantu ko kubwira bati habaga karata kababuriza hamwe mwese mu muryango nacyo cyari abaryoheye aho tumariye kubabwira uwo mugambi wundi mushaka kugira dutangwe kubwira bati reka tubaduze ku rundi rwego murebe ku kurya no kwivuza gusa no kugisha na mugira muti ejo ne muziganirize kadoza nibaza ko naco nyene ari kintu bashima cyane rero ibyo bashima ibike nibaza ni nta ngumbi ijya barayivuga mugango twebwe turavyo tubagaye n'ibyo batubwira barashima byo kuri yuko ibyo bikorwa byongereza mikoro ubunyu bamaze kugira mikoro yawo bagashobora kwiba ko kujya ku umuntu afite ubuzima bwa ayikora ku yiguru turu bakeneye mu buzima bwe bwa minsi yose hanyuma nuko bagenda bashobora kutwishyura ibyo ingurane twabahaye.
Murakoze cyane. Tuko turaja ku musozo w'ikiganiro reka twakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika wa nyuma Jean Claude uratwumva?
Ndakumva.
Jean Claude mu majambo make cyane kibazo canke icyumviro.
Cyandere mbanze kubashimira mwe munyakiriye.
Murakoze.
Nashimira nawe mutumire mwandikumire umumbwira ati nakomereza kuko muri iki gihe bigaragara ko abakeyi bafite ibibazo byinshi bibagoye bitewe n'abagabo rimwe na rimwe babasa.
Urakoze.
Akandi akabazo rero nashaka kukubaza nkanjye ubu ngubu mu Rwanda ariko nashaka gutaha mu Burundi kandi nkaba nshaka kuvunjisha amafaranga nagira ngo mumbwire byibuze amafaranga y'amarundi uburyo bayavunja mu manyarwanda urugero nk'igihumbi muraba mukora.
Jean Claude uradutunga si icyo kiganiro turimo kandi ndakeka n'umutumire byo mugura kukwishyura ariko abandi barashobora kugufasha kuri icyo kibazo ufise. Nkuko nabivuze tuko turaja ku musozo w'ikiganiro cacu uyu munsi mushinga nahe Gordien Bigirimana mwishira hamwe Coalition des Jeunes en Action akajambo kanyuma mwakoze cyane rwose kwitaba ikiganiro cacu uyu munsi.
Namwe mwakoze kuduha akanya kuvuga ibikorwa turiho turarangura no gutuma n'abandi bari mu yindi mihingo no mu gisagara cya Bujumbura bumva yuko bishoboka by'ukuri yuko tugira icyo dukoze kugira ngo abo bakenyezi bose bari ngaho mu ibarabara baserugire umwizero
Murakoze cyane rwose turashimiye Coalition des Jeunes en Action turashimira mwese mwahamagaye mubaza ibibazo mushikiriza n'ivyumviro kugira ngo hatorege umuti iki kibazo c'abakenyezi bariko barasegereza mu mayira y'igisagara ca Bujumbura n'ahandi mu gihugu kumbure no mu Rwanda n'abashobora kuba bari mu mayira bumve yuko hari icizero hari amashirahamwe ariko arafasha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi n'ababandanya kumviriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ikiganiro kirabandanya kuri Facebook yacu ni VOA Radio yacu mubandanye mushikiriza ibazo n'ivyumviro ku kiganiro cy'uyu munsi n'ibindi biganiro mwifuza ko tubashikiriza mugire weekend nziza ndabashimiye.
Nubwo nakundi umutima wagukundaga nawe.